mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Mwiriwe njote bakunze muteza amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Joe Diane na Hazwe indongo ya makuru n'ibiganiro vy'uno mwanya.
Igiciro mwahaye expertise yanyu ntaho gihuriye n'agaciro k'ikigo. Ntaho bihuriye na gato. Iyo mwemeje gusahura rero ubwo murakomeza gahunda zanyu.
Uyu ni Anne Rwigara umukobwa wa nyakwigendera Sina Paul Rwigara aha yari kwabwira abari bahejeje guteza camunara ama icu ivyuma bihingura itabi mu ruganda rw'umuryango turabigaruka ko handi hato mu gube hagufi ya maradio yanyu muri no makuru turaza kubabwira ni vya mondial. Amakuru tufitiye tuyahere mu gihugu c'u Burundi ahurongoye umugujejwe ivy'amasoko havuga ko ikibazo c'u Buhinga arico catumye amasoko ane kuri ndwi yaraheruka gusubirwamo mu gisagara ca Bujumbura atugurugwa mu mpera z'ukwa gatanu nk'uko vyari bitegekanije. Mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka yakurikiranye ikiganiro mu rwi wahaye abanyamakuru i Bujumbura abidusigurire.
Aho ni mu isoko yo muri zone Kinama ya komine Ntahangwa turi mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura. Iyo nayo yari ku rutonde rwategerezwa kugururwa mu mpera z'ukwezi kwa gatanu guheze. Abadandaza bo mu hinga itandukanye y'igisagara cha Bujumbura bari baje kumviriza isiguro bahabwa n'urongoye umugwi ukurikiranira hafi ibijyanye n'amasoko aheruka gusubirwamwo. Ramadan Nkurikiye yasiguriye abo badandaza ko habaye ikibazo c'ubuhinga
bari batanze bondo commande ibikoresho abona yuko bokoresha mugabo rero gace birana nuko ihinguriro byagize ikibazo imashini zirapfa zipfuye rero bakibaye kandi gushobora gutanga ibyo bikoresho kuvuga amatibe aha muri mu isoko mugerageje kuraba amastandi ngene ameze muravye ivyuma bijya ngaho ngene bingana mwese acaya image cawe yumvira isoko ya Kinama ivyuma vyose mubona ngaha cawe yumvira mu masoko yandi yose uko ivyuma biba bingana aho rero ikibazo kinini gihagaze ku vyuma.
Ikindi uwasanzwe ari n'umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igisagara cha Bujumbura avuga nuko bamwe mu badandaza batatanze amafaranga basabwa ku gihe ariko ibishikirizwa n'uwo mutegetsi wo mu biro by'umukuru w'igisagara cha Bujumbura tibitahugwa kumwe na bamwe mu badandaza. Uno n'uwo mu isoko ya Ruziba iri mu bumanuko bw'igisagara muri komine Muha avuga ko aho basanzwe badandariza mu isoko fata kibanza iri ku nkengera z'uruzi mugere bariko bahahombera byinshi
nta mazi iyateye usanga utundu tumwe twagiye kuko tugiye mu ijoro we buryamye muhira ntugarura duhora tubanza tukaja kurondera kuyitanganika aho kuyitanganika duhebuye tuduga tuja kwica ikintu mu rugo kugira ngo usubire kudandaza muri kiriya kino kuko nta wundi murimo twebwe dufise no murimo wo kudandaza twebwe ikintu dusaba ni mudusabire mugira umutima w'ikigongo kugira ngo tuduge muri iyi soko kuko twebwe nabo twobona ko bariko baradandariza hagaragara ufise ahuzuye yo muhindaro ahaza arabika ibyo bintu atarisha amafaranga simwebwe gusa mwo muhimiriza ngo narihe natwe twomubwira ko igikogwa rukuri hayo mafaranga kugira ngo nawe aronka yiwe huzuye nukuri mutazoba muturopoye ntimuzoba mudukuye ku isi muzoba mudukuye mu mazi.
Nuno mukenyezi asanga icyumviro n'uwo wa mbere asaba kwa ayo masoko iyo kugururwa vyifata kibanza gutyo ibikorwa bisigaye bikabandanya mu nyuma ndetse n'abataratanga intererano basabwa bakazitanga.
Twe twakwifuza nk'abadandaza ko mwode hisoko hama ibisiga bikazokogwa turiko turakora abamaze gutanga amahera bamwe twaragiye mu mashyira hamwe turagurana amafaranga kuko byaje byavuzwe ku isoko mwayiduhaye hama turagenda turagurana amafaranga mu mashyira hamwe muraze ko atahandi twogurana amafaranga kubwo amafaranga rero mu kuyariha tutegerezwa kuyariha turiko turakora turabona ko mu kuyariha biriko biratugora kubwo impamvu tutararonka isoko tukoreramwe.
Ngo uyu mugwi ukurikiranira hafi ibijanye n'ayo masoko aheruka gusanurwa artahura iyo myitwarariko y'abadandaza
n'umwe yajyoherwa no kubona aho mukorera ngene ameze kujya nico gituma mvuze ni umuntu wese azi ko afite uruhara kugira ngo ibikorwa binyarukenga agerageze abadandaza mugerageze ico mwemeje mugishitse ama nawe ne uwe karabubakira yavyumvise agerageze arabe yuko yonyarusa ati rero kintu muvuze ati uwa muraza nga ayi gukorera nga amabindi ikorwa yibandana urazi ko ikorwa bakoresha nga n'ivyo muyaga nkuba ahanye ivyo gusudira kugira ngo dukinge impanuka nakunoza na ama machine nga yo gusudira abantu uruja n'uruza rw'abantu mu isoko je hotel ibibazo kuya tubakunda nushaka kwemera yuko dushira abanyagihugu ahantu tubona duti ubuzima bwawo urabangamiwe tubibona
abadandaza mu masoko ya Kinama Ruziba Jabe na Musaga babajije irindi sango ryo kugurura ayo masoko Ramadan nkurikiye nta rindi sango yatanze ariko yishuye ko ibikorwa bigiye kubandanya kugira birangire vuba amasoko atari ku rutonde rwo kugururwa ku igenekerezo ya 3 ukwezi kwa 5 guheze n'ingagara Kinindo na Kanyosha naho nyine abadandaza baho nta kindi basaba atari uko ibikorwa byurangira n'ingoga bagatangura nabo nyene kuyakoreramwo Bujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika
Evariste arakenuye mu Rwanda naho ikigo ca leta gishinzwe amatagisi n'amakori kimaze guteza icamunara ayandi matungo agizwe n'imashini y'ihinguriro gitabi ry'umuryango wa nyakwigendera Sinapol Rwigara yashengeye mu 2015 izo mashini ziteje camunara kuri hafi miliyari imwe na miliyoni 800,000 ni mu mafaranga y'u Rwanda ni inkuru tugezweho na Sumta Kabuyi yakurikiranye iyo camunara
abari baje muri cyamunara bashyize mu byiciro bitatu icya mbere cyarimo abaguzi beretse ko bagomba guhagarara kwabo hari ikindi cyiciro kigizwe n'abanyamakuru benshi nyuma yo kwerekana ibyangombwa byabo bibaranga nabo beretsweho bahagarara babujijwe kwegeraho umuhesha w'inkiko yarari ndetse n'abaguzi icyiciro cya nyuma n'icyari kigizwe n'abaturage biganjemo abahoze bakorera uruganda babari bangiwe kwinjiraho cyamunara yaberaga nyuma yuko abantu bose bageze aho bari bagenewe guhagarara cyamunara yisitangizwa umuhesha w'inkiko w'umwuga metri Habimana Vedaste niwe wari uyoboye cyamunara gusa yongeye kumvikana aterana amagambo na Madamu Anne Rwigara uhagarariye uruganda nubwo yabanje kugaragaza ko atifuza ibyo yise imvururu zagaragaye muri cyamunara ya mbere hatezwa itabi
uriya uvugaga
Anne Rwigara ni nyirikigo ni njye uhagarariye Premier Tobacco Company ntumvugire kandi ndivugire wanyumvise
iyi cyamunara iri gukorwa kubera imisoro PTC ibereye mu Rwanda Revenue Authority rero ndagira ngo mubwire atuze cyamunara iba ikurikiye n'uburenganzira bwe kuko ashatse gutuma itakora uko bigomba kugenda nasaba abashinzwe umutekano bakamusohora cyamunara igakomeza igiciro fatizo muri iyi cyamunara miliyari imwe miliyoni 797
igiciro mwahaye expertise yanyu ntaho gihuriye n'agaciro k'ikigo ntaho bihuriye na gato iyo mwiyemeje gusahura rero ubwo murakomeza gahunda zanyu
igiciro cyatangajwe n'umuhesha w'inkiko w'umwuga Maitre Vedaste Habimana ni nacyo umuguzi wa mbere yahise avuga ko ari cyo atanze birangira abandi bagera kuri 7 bitabiriye cyamunara nta n'umwe ubashije kuvuga ikindi giciro Anne Rwigara uhagararira uruganda yavuze ko atishimiye uburyo cyamunara yakozwe
igiciro cya miliyari 1,700,000 turacyanze n'ikigo cya Premier Tobacco Company niba tucyanze cyamunara bagombye kwisubika nk'uko amategeko abivuga ariko nk'uko tubimenyereye ntacyo bikubwiye ariko igiciro twebwe ntabwo tukemeye umusoro ntiwigeze ubaho yaba ari miliyari 5 cyangwa 6 uwo musoro urabizi ko utigeze ubaho nta musoro n'umwe turimo Rwanda Revenue tuvuga ko urimo gusahura kurimo gukora gahunda yo yabagutumye gusahura ariko reke kubeshya ngo gukurikiza amategeko nta musoro wigeze ubaho nta contre expertise yigeze ibaho n'igiciro mwashyizeho nta nubwo ari kimwe cya 10 cya valeur y'iki kigo
Anne Rwigara yavuze ko atigeze ahabwa uburenganzira bwo gukoresha igenagaciro ryabo rishya nubwo umuhesha w'inkiko w'umwuga Maitre Vedaste Habimana yavuze ko babahaye uburyo bwo gukora igenagaciro ariko ntibarikore
batwandikiye bakoresheje umwavoka we umwavoka turamusubiza umunsi babisaba ni kutwara tubasubije tubabwira ko bazaza gukora contre expertise turabamenyesha ko bazayitugezaho mbere y'uko cyamunara munsi iba rero ibyavuzwe mu mbise ntabwo ikigaragara ahubwo nuko bashaka impamvu zo gutinza cyamunara ariko ntabyo bashaka gukora
amafaranga ateranye amaze kufanguriza cyamunara ni miliyari hafi 2 n'andarengaho makeya kandi Rwanda Revenue ishyizwe miliyoni 6 murakurikiza bibihe ibi
icyo kibazo ntabwo ari njye kukibaza kano kanya naje hano nje gukoresha cyamunara mwakurikiye ibindi bijyanye n'ibizakurikiraho uwishyuza ni Rwanda Revenue Authority icyo kibazo ntakibaza
abaturage bari baje kureba uko cyamunari genda batangaje ko bababajwe n'uburyo bakumiriwe kibahabwa uburenganzira bwo kureba uko cyamunara yabiraga uyu wavuganye n'ijwi rya Amerika na Musanze aho bari bategetswe guhagarara cyamunara rukwirangiye
ibigenda rira kuri imiryango ni byinshi tukabibona nanyiravyo bihombeye yabyo saa cyari ho twigaza Singapore ngo wa mbere twavuze n'ibibindi ibindi byose rero ntabwo bidutunguye ikindi twatumenyereye tuzi ko cyamunari baye babishyira ku maradiyo abaturage twese tukaza kumva twinjiye hano mu kigo batwanditse mu gitabo irangamuntu twaze bahaye ariko igikorwa cyabereye nyirizina batwimiriye ntabwo twagiye baduheje kandi turi abaturage turi abanyarwanda ahubwo ibyo mwajya mubitubariza n'abanyamakuru.
Anne Rwigara yatangaje ko iki cyamunara kimwe n'icyabanje byombi batabyishimiye ko bagiye gukomeza inzira y'ubutabera mu mezi abiri ashize nanone ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro cyateje itabi ry'uruganda rw'uyu muryango wa Singapore Rwigara riguzwe miliyoni 512 z'amafaranga y'u Rwanda. Iki kigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kivuga yuko uyu muryango ukurikiranyweho kunyereza imisoro y'amafaranga y'u Rwanda agera kuri miliyari 6 kugeza ubu Rwanda Revenue imaze kubona amafaranga arenga miliyari 2 ugereranije n'ayo yishyuza uyu muryango. Haracyabura amafaranga y'u Rwanda asaga miliyari 6 ngo amafaranga yose yishyuzwe uyu muryango Rwigara aboneke. Singapore Rwigara yitabye Imana mu mwaka w'2015 umuryango ukaba warakunze gutunga agatoki ubutegetsi bw'u Rwanda kugira uruhare muri urwo rupfu nubwo ubutegetsi bwakomeje kubihakana. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Kakazi kikababwira ko hageze ku Ijwi rya Amerika ribabwira ibigezweho muri Mondial iri kirabera mu Burusiya. Ndabona mugenzi wanje Fidel Nyongabo ashikire muri studio niwe ariko arakurikiranira hagufi imikino y'uno munsi. Fidel, igeze he?
Mukino zabaye uno munsi kuwa mbere, no kuvuga uno munsi ugira wa gatanu w'inkino z'igikombe cy'isiyoza kikwa kibera mu Burusiya. Ubu Sweden bwatsinze Korea y'Epfo mu rukino rwa mbere mu mugwi F. Ubu Sweden muri iki gihe bunganya amanota 3 igihugu cya Mexique mu mugwi F, inyuma ko Mexique itsinze Ubudagi itsinda kubusa mu rukino rwabaye ejo ku munsi w'Imana. Urukino rugira kabiri ruriko ruhuza Ububiligi na Panama. Ububiligi bukaba bwinjije itsindo ku munota wa 47 cyinjijwe n'umukinyi Mertens. Panama yacatiswe ubusa mu gice cya kabiri cy'urukino kiriko kiraba muri umwanya.
Fidele, witegereje inkino ingene ziriko ziraba, izimaze kuba n'iziko ziraba muri uno mwanya nk'Ububiligi na Panama, ubona hari ibisasha bitari bimenyerewe mu mamondiale yandi yabaye imyaka yahera?
Mbu vyatangaje haracyari kare ni mu nkino zo mu ntango, ariko no tangura kuvuga ku vyatangaje ni nko mu rukino rwo ku munsi wa 6 turangije aho Argentina itashobora gutsinda igihugu cya Iceland. Twibutse ko icyo gihugu gifise abantu 350,000 gusa. Icyo gihugu gifise gito gifise abantu bake kiri mu gikombe cy'isi yose, ariko ntibitangaje kuri icyo gihugu cyashitse mu gice muri kimwe cya kane cy'igikombe cya Euro mu mwaka w'2016. Ibitangaje rero igihugu aho ibice 60% by'abantu ba muri icyo gihugu baroreye umukino wo ku munsi wa gatandatu. Icyo ni gitangaza cya mbere. Gitangaza cya kabiri ni mu rukino rwabaye cyo ku munsi w'Imana hagati y'Ubudagi na Mexique. Ubudagi nibwo heruka gutahira igikombe cy'isi yose cyabereye muri Brazil mu mwaka w'2014. Mexique yatsinze Ubudagi igitsindo ku busa, byaratangaje abantu benshi.
Yego, hamuravye muri rusange ni ama equipe yo muri Afrika arako arabyitwaramo gute?
Gushika ubu naho akiri mu ntango iyo migwi imaze gukina urukino rumwe gusa, ntiyavyitwayemo neza na gato. Maroc yatsinzwe na Iran igitsindo ku busa, Misiri itsindwa na Uruguay igitsindo ku busa, mu gihe Nigeria yatsinzwe na Croatia ibitsindo bibiri ku busa.
Urakoze cyane gose Fidel Nyonga gukora amakuru yose, ariko imbere yuko ndagusezera tubwire abatwumviriza yuko baza gushobora gukurikirana ingene bizaba biko biragenda kuri Facebook Live igihe cya masaha yo ku mugoroba, aho abakurikirana amakuru y'inkino ku rwego rw'Ijwi rya Amerika wewe na Igwema muza kubigaruka ko kuri Facebook Live yacu ariyo VOA Radio yacu. Jugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya. abatwa mu Burundi bavuga ko bakomeje gukumirwa batanga akarorero nk'uko ngo amasezerano yarusha yabakumiriye kandi ko atategeko na rimwe riri mu bwizwa nshingiro ryaba irya kera canke riherutse guhinyanyurwa ribakingira canke ngo ribahe ikibanza gikwiye c'abarundi batanze abandi muri ico gihugu. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yashatse ro kugaruka ku ico kibazo gutyo atumira Nengo Emmanuel aserukire ishamwe ry'abatwa Uniproba yatanguye amubwira uko yakiriye ibwirizwa nshasha riheruka guhinyanyurwa.
Kaze kibirwa singiro ni kaze kwa mituvuga guhera kera mbere haba ku masezerano yatandukanye yagirwa mu kino gihugu ni kintu tumaze kubona yuko ari kibazo kinkora mutsima ku miryango y'abatwa hanyuma rero kubijyanye n'ibyo by'ibwirizwa singiro nibyo kuko igihe hashingwa ubwa mbereho umugwi wo kwiga iryo ibwirizwa singira ihinyanyurwa ryaryo nibyo baratubajije mu batwa ko dushobora kurungikayo guserukira kugira ngo nawe abe kumwe n'abandi twarashoboye kumurungikayo hanyuma uwo mugwi uriga hanyuma uraheza wongera ushyikiriza leta iyo yari itumye kugira ngo leta rero ifate ingingo ya nyuma ni nk'uko rero uko mwagiye mubikurikirana nuko twagiye tubikurikirana harageze aho rero aho ibyo bwirizwa shingiro bishyirwa imbere y'abanyagihugu kugira ngo bagire icyo bivuze ko inyuma y'ihinyanyurwa ryaryo n'umugwi bari bashyizeho. Twebwe rero uko twabyakiriye n'uko twasanze ubwa mbere hoho harimo agahaze nk'uko twamye tubivuga harimo agahaze kubera tuba dusanga yuko mu mategeko agenda ashyirwaho mu bisanzwe ubwoko bw'abatwa ntibabufata nk'ubwoko nk'abundi ahubwo baguma bufata ko ari ubwoko bukiri inyuma kandi n'ibintu bizwi ariko mugabo buri inyuma ariko ingene bwokingirwa nk'ubundi bwoko nk'aya moko yandi aharimo kino gihugu kugeza ubu icyo tumaze kubona ni uko tukiri kure k'ukwezi kugira ngo abarundi badutegere cyo kimwe n'abandi yuko mu by'ukuri amategeko abashyirwaho azoza dufata cyo kimwe adukingire cyo nibyo byashyize imbere y'abenegihugu abanyagihugu baratora baratoye kugeza ubu turazi ko ryamaze kuba ryaratowe ubu rero kugeza ubu hasigaye yaho dusigaye twiyumvira duti mbega tugiye gukora gute kugira ngo nkumbure
icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose. None icyo abatwa bakora ni ikihe kugira ngo ibintu bihinduke? Ikintu mwakora ni ikihe?
Ntacyo utubirabye ntacyo dushobora gukora kuko ubwa mbere hoho turi ni nk'uko mubizi burya umuntu amaze kuba umuntu atabushobozi afite ko nta bushobozi dufite bwo kugira icyo duhinduye ku bibazo bari hari kuvuze ya ijyanye n'iby'amategeko kuko icyo dutegereza gukora gusa cyangwa icyo twateza gukora ni ukubandanya ahubwo bitaho ibikorwa cyane cyane byobafasha nkumbure kwiteza imbere nibyo tuyirimo n'ahandi ho ku bijyanye n'ibya politike turamaze kubonaho uko atantambwe dufite na ntuye kuko ikibazo kiracyariho naho mu bisanzwe hariho abaduserukira biri mu ibwirizwa shingiro ariko turabona yuko mu by'ukuri gufatwa cyo kimwe n'abandi barundi ari ikibazo kikiri kure gukure nk'ukwezi kandi uwosoma uwo ari we wese yaba umurundi cyangwa umunyamahanga uwo ari we wese asoma iryo bwirizwa shingiro acabona neza mu by'ukuri ko ikibazo cyo gufata abatwa nk'abandi barundi ko kikiri kure nk'ukwezi. Kubera iki? Kubera abantu zeya bene wacu b'abahutu n'abatutsi ntibarumva ntibaradutegera yuko turi ubwoko cyo kimwe n'abandi badufata nk'abantu ko turi abantu basigaye inyuma ariko nta kintu tubona mu by'ukuri mu badutegere yuko mu by'ukuri twafatwa nk'ubundi bwoko uko rero niyo ngingo ihari nta kindi kintu twakongeraho ntacyo turi bukore mu by'ukuri nuko nyine no kuvuga icyo dukora gusa no kuvuga
kimwe mu bintu bihambaye byo tuma muja mu nzego z'igihugu ni nk'ukurungika abatwa mu mashuri icyo kibazo murakiganira nabo murongoye mukabahimiriza bakaja mu mashuri.
Icyo kibazo ubwa mbere ho mu bibazo nyamukuru ishyiramo mpuzabatwa Uniproba gishinze ni hari ikibazo kijyanye no kumvisha na cyane cyane leta ko abatwa burunswa amatongo nicyo dukora ni lobbying na Pedro nibyo dukora ku guhimiriza abatwa hanyuma ikigira gatatu kugizanye n'amashuri kuko inyuma y'itongo turabye mu bibeshaho umuntu inyuma hano mwa kino gihugu cy'iwacu nyuma yitongo haza umuntu yize hanini yaturetse bijya byo imyuga itandukanye ariko nico kibazo na cyo kandi kiri ku rutonde rugira kabiri mu bibazo twama turiko turavuga kandi twama turiko turakora kubijanye no kwigisha abana ubu barajayo kandi vrema turashima yuko ijyangingo y'umukuru w'igihugu yatuma yuko abana bokwiga badatanga uburyo ijyangingo yari yasahirije yari yatumye ifata abana b'abatwa yatumye abana b'abatwa bijukira kwiga kuko ibibazo byaragabanuka mu icyo gihe naho n'ubu ibibazo bijyanye n'uburyo biguma bihari ariko ijyari yatumye twayikoreye ko cyane kugira ngo duhimirize abatwa bashobore kuja mu mashuri n'ubu rero ubiravye kuva aho irishyirahamwe ryahaja turi ku ntambwe idasanzwe kuko haba mu mashuri y'intango haba mu mashuri yisumbuye haba muri kaminuza ibitigiri biraduga ku mwaka rero nicyo kibazo dusigaye ko tuguma dukorera ko kugira ngo turabe ko ugwaruka rw'abatwa gukwiga ejo rugaca ubwenge ejo aya mategeko agenda adugira dushira ku ruhande bayategere gutyo nkumbure ejo nabo bazosobore kubiharanira ari uko nabo bashobora kuvyisomera bakabitegera iyo nibwo rugamba rusigaye ni urugamba rusigaye kugira iki kwitaho indero y'abana z'abana naho dufite icyo kibazo cy'ingene bashobora kuba bashobora kuguma ku mashure kuko turamaze kubona yuko baheba n'ubundi bariga mugo kubera imvu zitandukanye z'ubukene bwo mu iyo miryango ugasanga benshi bagenda baheba ariko nicyo kintu twama turiko turahimiriza
muravuze ikibazo mushyana n'inengo muravuze ikibazo cy'amatongo ariko abantu banonosoye kahise bavuga ko abatwa ari bo washitse mu Burundi ubwa mbere ni kuki atamatongo baciye baronka
ngira ngo nkuko twagiye dukurikirana icyo kibazo kijanye n'amatongo ibura ry'amatongo kubatwa ubwa mbere urabona ko mu kintu bitaho kandi n'ubu ni kupiri ni kintu usanga bitaho ku bintu byo kubumba hanyuma ubwa mbere naho kandi bitaho iby'uruhigi ibyo hamwe rero ni ukubumba rero ubwa mbere umutwa aho yaba ari yita ibintu byo guhiga hahize akabona ibikoko biraheze yaca yimukira ahandi akigira aho handi hari ibintu gutyo ntiyigeze yitaho kuvuga ati reka je hahandi jewe ko namaze kuba ndahafise ikibanza akaba ari akarere nkurikirana bimwe bavuga mu gifaransa ngo gukontorora ugasanga rero wewe icyo yarazigamo byari ibyo bikoko biheza akaca yibandaniriza hanyuma bamaze kujya ku kintu kijyanye n'umwuga wo kubumba mu myaka yahera mbere jefata tukiri bato ni ukuvuga ko umutwa wewe yabumbye iyo nkono yiwe yarashobora kuronka ibimubeshaho gusumbya n'uwo yarimwe kuko yaba ibyo bintu byose akeneye byaba izo ndya zitandukanye z'ubwoko bwose yarabironka kandi bakamusanga muhira ivyo rero byagiye rero kubera itituka y'uwo mwuga kubera ibyo bahingura atacyo bikivamwo bagiye rero babiheba uko hanyuma baranduruka nyine basanga nta n'amatongo ahari hanyuma rero abandi rero banafata inzira yuko ahubwo nayo matongo bamwe bashoboye kuba bayafite kubera batabyitaho cyane bijya byo kuyarima benshi mbere ugasanga bafashe inzira yo kuyabanyaga n'ubu rero nicyo kibazo gihari n'ubu n'abafite utwo dutongo ikintu cya mbere nubabwira duhanganye nacyo dufisemo ingorane abatabo nk'aha i Burundi ni kijyanye n'imanza z'amatongo yabo ugusanga kenshi bavuga bati barayagurishije ngo bayagurishije intama zapfuye cyangwa ibindi bintu utundi tu amafaranga adafashe ivyo rero n'ubu rero kubera abatona bariko barabona ko amatongo ubu ariyo ari bwo buzima ubu rero n'ubundi rero nizo bibazo turimo nahandi rero bagiye bayatakaza uko amatongo
kimwe mu bintu abanyapolitike cyangwa abanyagihugu bakoresha kugira ngo bahimirize abanyapolitike gufata ingingo zifasha imirwi yabo ni nk'amatora muraja hamwe mukabwira abatwa ko mutazotora abanyapolitike badashira imbere nka politike yo guteza imbere abatwa
erega abatwa bari mu migambi itandukanye kugeza n'ubu hariho ibyo bakunze kwa bavuga ngo ngabatwa ntibajya mu ntuze yango ntibajya mu bya politike mu migambi n'ubu barimwo mu migambi itandukanye kandi mu byo twebwe tubahimiriza twebwe burya twe tubabwira yuko hanini yako ukitaho ikintu kijanye no gukurikirana mu by'ukuri
mbega unuwe mwenye politike mbukuri yumba neza ikibazo cy'abatwa ingorane turimo.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Pacific mwiriwe neza.
Ejo ndabumva cyane.
Muri hehe?
Ndaha i Bujumbura, ndaha mu bumanuko bw'igisagara cya Bujumbura.
Witwa nde izina ry'ikirundi?
Yo nitwa Pacifique Habimana.
Habimana, turiko tuvuga cyane cyane ku kuntu abatwavuga ko bakumirwa eka nibwizo shingiro rishasha n'iryakera eka n'amasezerano yarusha. Turi kumwe n'umushantahe Nengo duga ku ijambo ikibazo cy'umviye.
Yego cyane, mu bisanzwe giye kuraba ubwoko bw'abatwarabona yuko kabisa nko ngaha mu gihugu cyacu urabona yuko bukiri inyuma cyane. Uko ugiye kuraba wasanga nko mu minsi yahera batunzwe no kubumba cyangwa guhiga, ariko ugiye kuraba nk'ingene babayeho ubona yuko ari ibintu biteye agahinda ko kuzosanga sankono bahora babumba kubera ubiterambere ryaje. Abanyagihugu b'ubu ntibakizigura kuko basigara bateka mu bigezweho nk'amasafuriya, cyangwa batakuraba ugasanga baribana baba nko hejuru ku dusozi kwa bonyine, naho nyine ugasanga nk'inzu babayemo ntizishemeye ugasanga ba mu buzu bwa nta kigenda kw'ibyatsi. Ariko rero ukaca umuntu yibaza cyangwa akabaza ati mbega ko twumva batwa bo bari bo bantu batangiye kubino mu Burundi kandi aribo kuko basanzwe bitwa ngo magasangwa butaka, kandi ugiye kuraba bukumba bavuga ngo nabona Barundi, umuntu akibaza ati kuki babayeho mwuko buzima kandi dusanzwe dufise incyabwenge mu Burundi, dusanzwe dufise abarongozi, kuki nabo batobateza imbere ngo babe nk'ubundi bwoko. Akindi nacyo ugiye kuraba nko muri politike nta mwanya bahawe, ukibaza ati none ari Abarundi nk'abandi cyangwa bo baba cyangwa umuntu yobashira mu ruhe rwego cyangwa yobashira mu buhe mu ruhe rugero, ko dusanzwe tuzi yuko baba ari Abarundi bo ngaha iwacu mu gukacyo usanga ntaho bigamiye ntaho baharu. Umuntu rero icyo nicyo kibazo umuntu yokwibaza kuko ugiye kuraba Brema aha mu Burundi babayeho nabi, icyo gituma rero umuntu yo saba nk'abarongozi uko nabo bohaga umwanya bagahabwa umwanya nk'abandi, bagahaga kwiga nk'abandi, bakajya muri politike nk'abandi, bakagira uburenganzira bumwe bungana n'ubw'abarundi. Kandi ikindi nk'ikintu twabasabira bagahabwa amatongo nk'abandi, kuko leta irafise amatongo barafise amatongo, hariho amatongo usanga yegamiye leta bagahabwa amatongo bakarima nk'abandi bakava mu bwo buzima, kuko ugiye kuraba kazoza kabatwa ntaho kari na bugihugu musanga iterambere riguma ryiyongera abantu batera indore ibikorwa n'abatwa bitakigurwa. Nuko namwe murakoze
cyane. Murakoze Pacifique. Reka duhe ijambo ushyira Nengo Emmanuel agiye icavuze ku kimvuye mushikiri je ariko ngomba imbere yaho agicyo yishura mwavuze ikibazo cuko bahora babumba, ariko kubumba hariho ubundi buryo bwaje ugasanga inkono batekesha amasafuriya. Nashaka ndamwaze mbega mu batwa ntibashobora kuja hamwe bakabona ko uyo mugabo ari bafise wataye igihe bagafata nk'ubundi mwuga gucura gukora ibintu ibindi ubundi buhinga
dapita mu gihe twavuze twama turi ko turayica ijya n'inwa aba ibyo bindi myuga yufasha abantu ze imijyango y'abatwa kubaho, ariko turi ko turaraba tuguma dusanga ibintu bibekejeho umurundi nyakuri ibintu ibintu twovuga byo bitomoye umuntu avuga ati jewe birashobora kumbesha ni nubwo burimyi n'ubworozi. Ubwo rero kugeza ubu nk'uko mugenzanza bivuze nukuri ndanamushimiye kuko ate aduhaye n'ubundi ntererano idasanzwe, kuko nawe arabona amagogwa imiryango y'abatwa irimo nayo ubundi ibyo dufate by'ukubumba erega burya kuko haba niyo migambi yo kubumba kugira ngo tuteze imbere bisaba uburyo budasanzwe. Rero kugeza ibyo twaragerageje kurondera mu bagira neza bo dufata kugira ngo turabe uwo mwuga ko tuwuteze imbere duko tubikije mu mashyirahamwe yoshobora nkumbure gukora ibintu bitandukanye bijyanye n'uwo mwuga, haba iby'amasahani haba ibikombe, ariko kugeza ubu ntituraronka ubwo buryo bwo dufasha kugira ngo uwo mwuga tuwuteze imbere, ariko turacabandanye n'ubu turacagerageza kurondera ingene tubikoreraho.
Aya
handi kubamenyesha mu by'ukuri yuko mu by'ukuri mugeze mu miryango y'abatwa mu gihugu icyo ari cyo cyose mu iki gihugu cyacu, ukajya mu ntari iyo ari yo yose ukagera mu miryango y'abatwa ni ukuri ufise amoso tubona korora amoso. Ariko umuntu akaguma yibaza ati none ninde azobafasha kugira ngo bave mu izo ngorane.
Harakoze mgenzi wacu Frederic Nkundikije hamwe rero n'umutumire wiwe bari bari kumwe muri kino kiganira kabari Nengo Emmanuel aserukira ishamwe ry'abatwa imiproba mu gihugu cyo Burundi. Ncuti bakunzi twari turabangira ngaha ibiganiro twari tubafitiye mu kirundi n'ikinyarwanda ariko imbere yuko duhana gahindukira ndabatumire mu makuru twafitiye igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 muri yo hazoba hari bimwe ibigezweho muri Mondial. Tuzaza kandi kubabwira n'inkuru yerekeye Amerika ishobora guhagarika umwanya n'umwanya imyimerere inyerezo yayo ya gisirikare muri Korea y'Epfo. Yakoze Fasil Gebehu yegeranije amajwi na ingenieur yamfaje muhinga bw'ivyuma byane na hazo twari kumwe tuzongere jo saa 7 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda mu kiganiro iwanyu mu ntara.